Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Ndamahaye mwiriwe mwebwe mwese muteze amatwi radio Inzamba agateka kawe kaze murano makuru yo kuruno wa kabiri genekerezo ya 12 kwezi kwa kane umwaka w'2022 mudukundire tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Hari umugabo agendesha ikinga yarashwe yagirizwa gushaka kurenga ku ngingo y'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano ibuza amakinga amapikipiki na tukutuku kuja hagati mu gisagara hari kuruno wa kabiri. Inama nshingamateka y'u Burundi yaraye yemeje integuro y'ibwirizwa rigenga urwego rwa gisirikare FRAD. Umushikiranganji w'ukwivuna amasi akaba amenyesha ko ruzoba rurimwo abamaze imyaka ibiri bakukurutse. Shovino mugwengezo icegera c'urongoye Sefor Arusha akabona ko ari akaryo ko gufasha imbonerakure gukorera ku mugaragaro. Cegeranyo naco c'umuhariri igiteka co kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwa gatatu n'umwaka cerekana ko abantu 153 aribo uwo muhari wamenye ko bishwe nongeye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Dutangurira kurano makuru y'umutekano muke. Umwe mu bunguruza abantu bakoresheje amakinga yarashwe urusasugo mu kuguru kw'ibubamfu arakomereka cane. Yarashwe n'umupolisi yaracunze ikimenyetso cerekana ko amakinga amapikipiki na tukutuku bitemewe ko biharengana. Ababonye igihe uwo mupolisi yarasa uwo munyagihugu aho bita kwa komine Mungagara bavuga ko yarayahagaritse ikinga ryiwe hafi y'ico kimenyetso benshi bita icapa. Ubushiranganje bw'intwaro yo hagati n'umutekano rubicishije ku rubuga rwa Twitter bamenyesheje ko uwo munyagihugu yarashwe n'ubusasu gw'icaduka bita balle perdue mu Gifaransa. Bongera bamenyesha ko uwo mupolisi yarashe uwo muntu yafashwe kugira agigwe ko amatohoza. Abari begereye aho agendesha ikinga yarasiwe bavuga ko uwo wamurashe yabikoze nkana atarusa subuye dukije bita balle perdue nkuko bivugwa n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano. Abasirikare b'u Burundi n'imbonerakure bari bamaze amezi atatu arenga mu seruko bwa Kongo kuva mu mpera z'indwi iheze baratanguye gusubirizwa n'abandi. Abagiye kubasubirira bakaba bakuwe mu makambi y'111, 112 n'iy'212 yarasanzwe yararungitse abasirikare muri ico gikorwa hamwe n'imbonerakure zegeranijwe mu bice bitandukanye. Iyo nkuru twayiteguriwe na Josephine Jones Nkunzimana.
Abo basirikare bahora mu gihugu ca Congo abambere mu bagombowe batanguye gushika mu Burundi ku munsi wa gatanu w'indwi iheze kuwa munani ndamukiza 2022. Ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere uheze abari bamaze gushika bose babanje guhabwa amategeko yo kuja kwimosha bakisukura imbere yuko bajanwa ahari hategekanijwe ibirori byo kubakira byari byateguriwe mu ikambi 112 yo mu Cibitoke. Bose hamwe bangana 300 bakaba bahora ku birindiro bikomakomeye bitatu nk'uko amakuru atangwa na bamwe muri abo basirikare bagombowe abivuga. Ica mbere kiri ku mitumba miremire bita o plateau yo muri Kivu yo mu bumanuko aho baba bari kumwe n'abagwanyi b'uwita Nyamusaraba wo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ica kabiri kiri aho bita kuri B10 abasirikare n'imbonerakure baba bari kumwe n'abagwanyi baba mayimayi barongowe n'uwitwa Kijangara. Ikirindiro ca gatatu kiri ahitwa ku mukaratusi mu kira ca Rusizi. Ayo makuru abandanya avuga ko Lieutenant Colonel Nyandwi yahora arongoye ivyo birindiro vyose ubu ariko aravurirwa muri bimwe mu bitaro vyo mu gisagara ca Bujumbura ariko ico agwaye kikaba kitaramenyekana. Muri iki gihe akaba yasubirijwe na Lieutenant Colonel Desire Niyabose arongoye ikambi y'112 bita ikambi ya Cibitoke. Baba abagombowe canke abagomboye benshi bava mu makambi ya Bataillon Police Militaire irongowe na Lieutenant Colonel ili defense baranyikwa ikambi y'ijana na cumi na rimwe irongowe na Lieutenant Colonel Jean Bosco Mbonyigeze, ikambi y'ijana na cumi na kabiri irongowe na Lieutenant Colonel Desire Niyabose, hamwe n'ikambi y'amajana abiri na cumi na kabiri irongowe na Lieutenant Colonel Nyanzwi. N'aba bagomboye bavuye muri ayo makambi nyene. Igisirikare cy'u Burundi kirahakana ko ata basirikare bafise ku butaka bw'igihugu cya Congo, ariko bakavuga ko bafitaniye amasezerano n'icyo gihugu yo kwivunira umwansi hamwe.
Arakoze Josephine Jones Nkunzimana. Urwego rwa gisirikare bita FRAD ruzoba rurimo abasirikare bita reserviste mu Gifaransa rwaraye rwemejwe n'inama nshingamateka y'u Burundi. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi niwe yasiguye iyo nteguro y'itegeko imbere y'abashingamateka kuri uno wa mbere. Alain Tribert Mutabazi yasiguye ko urwo rwego ruzoba rugizwe n'abasirikare bamaze imyaka ibiri gusa bakukurutse, bakazoba bajejwe kwivuna umwasi iyo bikenewe ku igihugu kibikorako. Alain Tribert Mutabazi:
abo twitanga le reserviste aribo bagize urwego rwa reserve mu basirikare, nuko ari abasirikare bakukurutse mugabo bahaye inyuma ya prolongation y'umwaka umwe baciye bahagwa imyaka ibiri yo gushobora gukorera mu rwego rw'igisirikare, ahanini bakora ibikorwa bijyanye n'iterambere ry'igihugu hamwe n'ibikorwa by'inyigisho zo gukunda igihugu. Mugabo bashobora no gutumwa ko mu gihe cy'intambara bagakora nk'abandi basirikare basanzwe, baba bameze rero nk'abantu bakiri abasirikare ko bakiri kuri komandema. Mugabo bakukurutse ko iyo myaka ibarega batoguma bagwana nk'abandi cyane bajya mu maoperasiyo, ariko umwanya n'umwanya bashobora nabo kwikorako. Ngirango rero bantu batandukanye nabo twita abansiye kombata canke abademobilize.
Shovino Mugwengezo, umunyamabanga mukuru w'urunani ruhurikiyemwo imigambwe imwe imwe itavuga rumwe n'ubutegetsi CFOR Arusha, abona ko gushiraho urwo rwego rushasha atakindi bigamije atari uguhimbonera kuri ububasha bwo gukora ibikorwa vya gisirikare ku mugaragaro. Abona ko ico gisirikare gishasha kizoba kije gutoteza no gukorera mabi atandukanye atacamira bo bose badashigikiye intwaro ya CNDD-FDD. Abantu rero ngo bakwiye kuhagabira. Ka dutege amatwi Shovino Mugwengezo:
ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko burashaka gushyiraho umugambi kubera abantu bamaze iminsi bagira bati hari imbonerakure zigisibije iwacu, imbonerakure zamaze iri mu myimenyerezo, imbonerakure kuva ubutegetsi bwa CNDD-FDD bushikiri ubutegetsi, ahubwo arizo zakoze cyane gusumba inzego zibijejwe, arizo zigisoda n'igipolisi. Ati rero kubera abatavuga rumwe natwe baciye baboneraho kugira berekane ko imbonerakure ziriko ziraja mu kibanza c'inzego zemewe n'amategeko, ati imbonerakure ntizemewe n'amategeko, noneho rero eka dutegure ingene imbonerakure zizokwinjira mu nzego. Gutyo rero abamaze imyaka bariko barasemerera badoma ku rutoki kubitameze neza biranga imbonerakure, noneho ntibazi baronka icyo bavuga tubazivye kuko zizoba zironse urwego zikoreramwo rwemewe n'amategeko. Mumenye ko icyo kintu iyo programme atakindi igamije atari gusubira guhekura Burundi n'abarundi, kuko izo mbonerakure zizoba zironse akanya ku gukora neza ataco zinona, ku gukora neza ikibi zicemanga. Urumva rero iryo tegeko canke uwo mugambi mushasha ni umugambi ugamije ikibi kibishe, ikibi ngira abarundi batazopfa bibagiye, ikibi kumurindi. Ndiko ndabona ibintu biriko birajako kizohitana abantu benshi ku rugero abantu batitega. Ni ya ngendo, ni ya ntumbero ya CNDD-FDD yuko kuva bari ku butegetsi babona ko batazobumva ko muri icyo gihe rero ni ugushyiraho ishoboka byose kugira intwaro ya CNDD-FDD ikomere, ikomezwe, irambe ku ngoma atacamira.
Inzamba.
Dutandukire amakuru y'agateka kazina muntu. Ihohoterwa harimo kubarizwa igufa ku banyororo, ukutavugwa uko amategeko abitegekanya, ukudafungura bikwiye, nivyo vyigaragaza mu mabohero atandukanye mu gihugu. biri mu cegeranyo c'amezi atatu arangiye c'ishirahamwe Rukristo gishinze kugwanya ihohoterwa ryakiremwa muntu akat Burundi. Abafungwa bahurikiye mu mugambwe uri ku butegetsi Sende DVDD baradomwa ku rutoke kuba bari hejuru y'ayo mabi akoregwa mu mabohero. Inkuru tubaza Vanessa Muhiteka.
Muri aya mezi atatu ahizi, ishirahamwe ECAT Burundi rirerekana ko abafungwa ba politike bahohoterwa bagaburizwa igufa cyane cyane mu mabohero ya Ruyigi, Nguzi, Muyinga, Bubanza na Rumonge, mu gihe mu yandi mabohero hari agahengwe. Abo bita abakapita badomwa ko urutoki kuba bari mu bakora ayo mabi bashyira abandi banyororo mu twumba ducafuye, ibyo bita gukosora. Abo bakapita kenshi ngusanga araba mu mugambi sindi DFDD ucururiro mu ibohiriro rikuru rya Rumonge, ubitwa Bizimukama Louvido Gonzague na Nahimana Gerard. Abafungwa ba politike baraburijwe igufa kwigenekerezo rya 25 z'ukwa mbere 2022 barakwa telefone ngendanwa zabo n'abajejwe umutekano mu ibohero. Umunyororo mu ibohero rikuru rya Ngozi yaraburijwe igufa kuwa 27 z'ukwa mbere 2022 n'uwitwe Niyonkuru Viator icegera c'ujejwe umutekano muri iryo bohero. Mu bijanye n'amagara y'abanyororo akazi Burundi irerekana ko mu ibohero rya Rutana Colonel Niyonkuru Laurent afitiye ibyo yagirizwa mu idosiye y'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yankiwe kuja kwivuza inyuma y'ibohero ku itariki 2/2/2022. Colonel Niyonkuru Laurent afitiye ikibazo cyo kutabona kugira so ikibohero ategerezwa guhabwa uruhushya na komisiyo y'igipolisi mu ntara. Mu ibohero rikuru rya Gitega naho amagara ya Colonel Kazungu Michel yagirizwa gushaka gutimbagaza ubutegetsi kuwa 13/5/2015 abandanye tituka ku itariki 2/3/2022 basanze agwaye indwara y'igitigu cirrhose de foie haheze igihe bigasaba ko aja kugoma mu bitaro ariko yari mu ruhusha. Muri aya mezi atatu aheze kandi ishirahamwe ECAT Burundi ryasanze abanyororo atamfungurwa zikwiye bakironswa cane cane ifu y'imyumbati ariyo bakenera cane. ECAT Burundi isaba abarongoye amabohero kwikubita agashi kugira ayo mabi atandukanye akurirwa abafungwa ahagarare.
Vanessa Muhiteka turamushimiye. Abantu 153 barishwe, 19 barabugwa irengero hamwe n'abantu 10 barahohoterwa. Ibyo tubisanga mu cegeranyo cy'umuhari iteka cyo kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwa gatatu umwaka w'2022. Celestin Ruribikiye ari mu bajejwe kumenyesha amakuru asaba leta kubahiriza agateka kazina muntu utumwumvirize.
Muri ayo mari twavuze abagore 21 n'abana 21 barishwe, umugore umwe arabugwa irengero, umugore umwe n'abana 4 barahohoterwa, abagore 3 barahagarikwa bidakurikije amategeko. Iyi raporo iradoma ko urutoki abakoze ayo mabi nabo akaba ari bamwe bari mu rwego rw'ipolisi, bamwe mu bari mu rwego rw'imbonerakure, bamwe mu bakozi b'iperereza, bamwe mu basirikare, hamwe na bamwe bari mu ntwaro. Umuhari uharanira agateka kazina muntu iteka usozera wiyamiriza kudahana byabaye ndanse mu Burundi, ugasaba leta y'u Burundi kubahiriza amategeko ajyanye no gukingira agateka kazina muntu no kugarukana amahoro n'umutekano kuri bose atabyo kuraba nkunze, kubafasha u Burundi kugondoza leta gukurikiza ibijyanye n'amategeko akingira agateka kazina muntu n'intwaro rusange, ku bihugu by'ubumwe bwa Afrika hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI, gufasha u Burundi kugarukana intwaro ishingiye ku mategeko na demokarasi. Kuri sentare mpuzamakungu kubandanya amatohoza ku Burundi, ku banyagihugu gufatana mu nda no kwirinda inyigisho zobacanishamo kuvuga icyo cyose cyohungabanya umutekano w'igihugu.
Imyidogo niyo se mu bakozi bo mu bushikiranganji bujejwe uburimyi ku bijanye n'umugambi mushasha wa leta wo kunganisha imishahara ku bakozi bayikorera. Abo bakozi bagasaba ko imbere y'uko uwo mugambi uja mu ngiro hobanza kuba isubigwamwo y'imishahara muri ubwo bushikiranganji, abafise impamyabushobozi zingana bagahembwa amafaranga angana batarinze kubaca mu migwi nk'uko biri ubu. Ni inkuru ya Beni Axela Kana.
Amakuru radio Inzamba ikura muri bamwe mu bakozi bo mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi atumenyesha ko hamwe hoba ukunganisha kw'imishahara mu bakozi ba leta hatabanje gusubigwamwo ibijanye n'imishahara muri ubwo bushikiranganji ngo kuba ari akarenganyo kadasanzwe ku bakozi. Aba bakozi bakaba basaba ko abantu bafise impamyabushobozi zingana bahembwa amafaranga angana. Ikindi kibateye amakenga ngo nuko iryo harugwa ry'imishahara rifata abakozi ba leta nk'abashasha, kandi hariho abamaze imyaka myinshi bakorera leta ndetse bari no mu gukukuruka.
Kino kiraboneka kiteye amakenga akomeye rwose nuko muri ajustema salariale baharuriye w'umwimenyeravi tumwaruze kuri beyi nk'abatanguye kazi muri 2014 umwaka twinjiriye muri fonction publique kuko baduharuriye nk'abashasha. Ubu rero dufise ubwoba hamwe ubwoba bushira ku harmonisation salariale baduharuriye nk'abashasha ko vyobaruruta bose mu gihe hariho abantu bariko baraca muri retraite baharurirwa nk'uko n'ubundi bashasha kandi batanguye akazi kera. Kandi haba kuri beyi ya leta haba kuri dewo ni leta umva ko ari mu karengane, kandi turabona mu karengane gashobora gutuma n'umuntu arwara mu mutwe.
Abo bakozi bagasaba ko iryonganishwa ry'imishahara ritojamwo akarenganyo, abijejwe bagasabwa gutosora utunenge twose turimwo kugira iyo myidogo ihere.
Ibyo twitoza ni ibintu bitatu gusa. Kimwe ni uko uburambe bwacu n'ubushyamirane zitotubusa kandi twakorera leta ko uburambe bwacu mu kazi buharugwa bugafatirwako. Icya kabiri ni uko abo tunganya diplome abanganya diplome bafatwa ku mudomo diplome na diplome egali sare egali diplome n'uburambe icyo kimwe bakafatwa kumwe urazi nk'umu ade n'umuntu wese cyome yase nyuma bagaharurirwa kumwe kuko se dusonde nibwo karere nk'umu ae wo muri yita akanganya n'umuri shashi kuko bari kumwe nuko arenseyere de kategori akareba kategori de direction kategori do kolaboratio na kategori de execution nuko arenseyere de kategori atosubira kuba ikintu cy'ukwicamo kubiri nk'ibyo cyabaye muri ajisitema ugasanga bavuze ngo collaboration universitaire, collaboration niveau secondaire, icyo cyababaje cyane kuko hajya no muri direction twashaka gusenda la direction a nivo naho nyene harimo ba docteur, harimo abashashe, harimo abashashe agrege, harimo abasemetrize naho nyene kategori twashaje kuboneka naho nyene. Ari kategori de direction ifatwe kumwe, ari kategori de collaboration ifatwe kumwe, ari kategori de execution.
Uruganda rwa Radio Inzamba rwagerageje kurondera abo mu bushikiranganji bujejwe abakozi ba leta co kimwe nabo mu bushikiranganji bujejwe ikigega ca leta kugira baduhe umuco kuri ayo makenga y'abakozi bo mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi, ariko ntitwashoboye kubaronka.
Ni no kuri iyo myidogo y'abakozi bo mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi dusozereye kwa nabo makuru. Mwakoze kudutega amatwi, mwari kumwe na Josine Kaze, mugira amahoro iwanyu naho ubutaha.